Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese ncuti bakunze.
Ibi byumba byubatswe bitandatu mwabonye hariya nibi bibiri twafashijwe na leta. Ambasade y'u Buyapani yakira abana 880.
Uyu ni Geoffrey Ngiru Wunsanga Kayonde atwara ishamwe mpuzamakungu ADRA mu Rwanda, aho yari ko yerekana amashuri aheruka kubakwa mu kambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda ingenangana. Iyo nkuru uco kimwe niyerekeye onu ivuga ko ifite urutonde rw'abagirizwa ivyaha bikomeye mu Burundi. Turazigaruka ko handi hato, mube hafi y'amaradiyo yanyu. Akomba nzindabwire muri make ko indege yari ivuye Dubai yashizwe haruhande akanya gato ishitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu c'i New York. Inyuma yaho habonetse amakuru avuga ingwara itaramenyekana yafashe ingenzi zari muri iyo ndege. Ibigo vyo muri Leta Zunze za Amerika bijeje kugenzura no gukinga ibiza n'ingwara, nivyo vyafashe iyo ngingo yo gushaka uruhande iyo ndege yo muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu yari mu ingenzi 520 kugira ngo basuzume ijana muri bo. Bamwe babasanganye inkorora, kumeneka umutwe, kubabara mu mihogo hamwe n'ubushuhe bwinshi. Abategetsi muri Amerika bavuga ko ingenzi zitatu hamwe n'abandi indwi bakorera iyo ndege nyene bashizwe mu bitaro, abandi barekuwe babona kubandanya urugendo mu gihe hakibandanya harondegwa icateye iyo ndwara. Akamu kamakungu gasaba Siria hamwe n'ibihugu bicuditse arivyo Urusiya na Irani kwirinda ico cose cose samaraso kigahungabanya ubuzima bw'abanyagihugu mu ntara ya Idlib kariyongereje kwa gatatu. Akareye k'iyo ntara gahana urubibe na Turukiya, nico gice ca nyuma kikirimwo abarwanya ubutegetsi bwa Siria. Abasirikare ba Siria bariko barakizura iyo ntara, kandi ababikurikiranira hagufi bavuga ko hashobora kuba urugamba rwa gisirikare rukomeye cane. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ejo kwa gatatu ko atawo kwemera ubwicanyi bugiye kuba muri Idlib, ko mu gihe vyoba amakungu hamwe na Leta Zunze za Amerika vyoshavura. Abajijwe nimba hari ico Amerika igiye gukora co kubuza ko ico gitero kiba, Trump yishuye ko ariko abikurikiranira hagufi adatomoye ico Amerika izokora. Kumugabane wa Afrika naho umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed ejo kwa gatatu yaragendeye Eritrea, urugendo rwa mbere agize muri ico gihugu kibanye ico mu ihembe rya Afrika kuva mu kwezi kw'indwi, aho harangira icuka c'intambara ca ikimaze imyaka 20 hagati y'ivyo bihugu. Urwo rugendo rw'imisi ibiri arukoze ariko aratahuka ava mu Bushinwa mu nama yahuje abakuru b'ibihugu vya Afrika n'Ubushinwa i Beijing. Ethiopia na Eritrea vyarungiye kunga ubucuti bwari bwaratosekaye ico kiringo cose nyuma yaho Ethiopia yemereye guheba ubutaka bapfuye kuva myaka ya 90. Mwamenya ko Ethiopia itegekanya kongera kugurura ambasade yayo i Asmara ku munsi uno munsi wa kane. Radio ya Amerika samina na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ho turuka imirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41 ku mugoroba mutwumva kuri 19 na 22. Turi kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
nongere ndabahe ikaze umurwi wawe nujeje gukora amatohoza kuvyaha vyo vyarakoze mu Burundi kuva muri 2015 uvuga ko uza waragize urutonde rw'abakekwa kuba barakoze ivyaha vyagahomera bunwa no guhohotera kiremwa muntu mu Burundi mu cegeranyo uyo murwi waraye usohoye abahugize bavuze ko biteguriye gukingira amasura no gushikiriza urwo rutonde impande zitandukanye zirajishinga n'ico kibazo ejo tukimara kuronka ico cegeranyo navuganye nagiranye ikiganiro na Madame Françoise Hamson ari mu bagize uwo murwi atangura ambwira bikuru bikuru biri muri ico cegeranyo cabo.
Et les conclusions de la commission d'enquête ce sont à vrai dire
biri muri ico cegeranyo ahanini ubiravye ni nk'ibiri muco twasohoye mu mwaka uheze. Mu Burundi haracavuga ubwicanyi ndengera butungane uguhagarika abantu bidaciye mu mategeko guhohotera no gufata kiremwa muntu bunyamaswa gufata ku nguva abapfasoni n'ukwa ku burenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro. Hari ivyahindutse ariko tugeranije no mu mwaka uheze. Mu mwaka uheze iyo umuntu bamuhagaritse bamukuye muhira ikiziga ciwe catorwa mu ibarabara vyumvikana ko umuntu vyari vyoroshe ko abiwe bahuta bamenya ko yagandaguwe. Ubu ivyo ntibigishoboka kuko abanyuruzwa ibiziga vyabo bije gutabwa mu nzuzi mu mashamba no mu binogo rusange. Kuba rero ibiziga bitagitogwa mu mabarabara ntibisigura ko ubwicanyi ndengerabutungane bwaheze.
Izo mpinduka zose mudondaguye ko twumva ta ciza kirimwo none kuva mu mwaka w'2017 nta cigeze gihinduka ciza.
Birababaje ariko nta cahindutse mu buryo bwo gushimagiza. Kubarabira kure bukibaza ngo Burundi buratekanye ariko ko gutekana kurasiguritse. Abanyagihugu baratewe ubwoba ku buryo batacubahuka kuvuga. Akarorero nako matora yo guhindura ibyirinzo washingiro aho rwaruka rw'imbonera kure rwatera ubwoba abanyagihugu basaba kwiyandikisha no gutora ku nguvu yego.
Mu cegeranyo canyu mugaruka ku co mwise imvugo icanishamwo ikoreshwa na Perezida Nkurunziza ituma ibintu vyunyuka. Mwoduha akarorero ka zimwe muri izo mvugo?
Uturo ni twinshi kandi si Perezida gusa twadomye ku rutoke. Hari nk'indirimbo z'imbonerakure urwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi zahamagarira inzanko z'imirwi imwe imwe harimo abatutsi. Imvugo nk'izo abantu bataravye neza zizoshobora gucanishamwo. Ni ko abanyagihugu baratahuye ko ikibazo kiri mu Burundi ari ikibazo ca politiki atari ic'ubwoko. Yamara amajambo yuzuye gucanishamwo yo arahari.
Vous évoquiez que vous n'avez pas eu l'occasion d'être sur place à Bujumbura.
Mwatubwiye ko mutigeze muhabwa amahirwe yo kwishikira ku rubuga ngo mwirabire uko ibintu byifashe. Ku bwanyu biroroshe ko umuntu yizera ibiri muri iyo raporo? Amakuru mwayaronse mu
mute? Aller au Burundi mais c'est l'état qui nous a empêché.
Twari guhimbagwa iyo tuja kwishikira mu Burundi ariko leta yaratwimye amahigwe. Naho biruko ntaco vyatubujije mu gutororokanya makuru yizewe. Ku kibazo caho twayavana mu bahungiye mu bihugu bibanye vy'u Burundi n'abahoze ari basoma mbike w'ubutegetsi. Amakuru n'ivyemezo turavyitondera ku buryo ubuhamya bwose butangwa butegereza guhurizwa ko n'impande zitandukanye kandi akaba ari ukuri. Sinanse ko ari abaronswa impusha zo kugendera Burundi ariko aba bazironswa ni abataba bajanywe no kuraba uko ivy'agateka kazi na muntu vyifashe. Akarorero nkamenyesha amakuru mpuzamakungu nta musha bakironswa. Abazironswa ahanini rero ni abatacu baba bagiye kubaza abandi nabo bakarinda guherekezwa na leta hama ikabereka ivyo yishakiye gutyo ntibashike hose canke ngo babaze uwo bishakiye.
Amareta nayo muraheza mukagira ico muyibajije mumaze gutororokanya ayo makuru niba biba nk'iyi raporo bayivuga ku iki?
Tumaze kugerageza kenshi haba mu mwaka uheze canke uno mwaka tubicishije ku bategetsi bari ngaha Geneve canke i Bujumbura. Hari aho bashima kutatwishura canke bakabihakana.
Birababaje kuko tuba dukeneye kumenya ico leta ibaza ariko ntigeze ishaka gukorana n'umugwi wacu.
Et quelle est la suite?
Igikwiye gukurikira inyuma iyi raporo yanyu n'igihe?
Bien, ça dépend surtout des
Bizova hanini ku gihugu. Twebwe aho tugarukiriza ni gukora amatohoza ariko ntaco turi buhindure. Twibaza ko imigwi itandukanye irimo nk'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, umuryango w'umwe bwa Afrika n'akanama ka ONU kajeje umutekano bakeneye kumenya uko vyifashe mu Burundi. Igikorwa nyamukuru rero gisigaye mu minwe y'abandi bakwiye gukorera ku makuru twabahaye kugira ngo barabe uko vyohinduka. Nuko rero tumaze kumva Madame Françoise Hamson ari mu murwi wa ONU jeje gukora amatohoza ku vyaha vyoba vyarakoze mu Burundi kuva mu 2015 atubwiye yuko leta ataco yashimye kubabwira kuri ico cegeranyo twahisemo kwibariza leta y'u Burundi duce kumushikiranganje arabivye agateka kazi na muntu Martin Ivyabandi yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije amwishura yuko ico cegeranyo atagaciro na gatonya leta igiha kubwa Martin Ivyabandi imvugo zabo bahinga ni zigera zihinduka.
Iyo raporo ubwa mbere yo ndutangaza kuko guhera mu 2015 iyo raporo ikumariye n'urukurikirane rero rw'ibyumviro byari birimo cyane cyane bikuboneka yuko bagenda baragira icyo bita mu Gifaransa romigero cy'itema cy'ubu twabonye mwo ibirimo ibyo birateye umukuru w'igihugu cyacu yo mukuru w'igihugu yashyize mu biro byiwe no mu bamufasha muhira basangiye ubwoko bwose n'intara zose tuzajya muri kahise k'igihugu cyacu kumusha bwo kwigisha rero amacakubiri urwango ni n'agasuzuguro ni bya bindi tubona yuko ari byo gusuzugura umunyafurika abantu bakoreshwa n'abazungu babarihaye. Ikindi ni raporo ishaka kwerekana yuko inzego z'umutekano cyane cyane intwajyangabo zikuru ko ari byo zishyize zigenda mu byo guhondera cya kazi na muntu kabi bone kare uri tajiga bya sisi ntumbero kuko ni kugira uci intege no nizo nzego hanyuma cyo nivutu abene gihugu hanyuma ubutegetsi busenyuke.
Iyo raporo yavuga ko ubwicanyi bubandanya gufunga abantu eka kubatoteza eka no gufata abafasoni ku nguvu kenshi na kenshi ngo bikaba byisunga imvo za politike imigambwe canke ivyimvo vya politike ivyo vyo mubivuga kwiye
ngundi kije rero hari abantu nabo tukabuvamo ndabahinga agenda gategura raporo yo kugenda rudubiza gusa kuvuga yuko ibyo bitigire byaduze kubwitege bwabandanije rimwe na rimwe ari je kibaza kimbo nyamukuri biri tukabitanga raporo mwe niko turabye kuba naye masaha turi turavugana niko ndikuru muri rw'amahoro kandi tuvanye n'umukuru w'igihugu yaho indongozi z'igihugu abene gihugu aba ariko baratamba bagataje ibintu bikorwa n'ibindi bagiye kurangwa cyo gihugu kiro cyarangwa n'ibikorwa by'iterambere aho umukuru w'igihugu agendamo n'abene gihugu n'abandi n'ibindi n'ibyo twari tuvuga yuko ati akazira muntu ariko arahungabana ko ari mu bwicanyi ko abagore ko arafatwa ku ngufu navuze yuko uri tuvuga yuko twari twaba turi paradizo hariho utunatuga zigera turaba mugabo n'icyo bishyira ku jenerali kanaka n'umushyiranganzi kanaka avuga se no kuvuga ko umukuru w'igihugu
muravuga ko iyo raporo itagira ishingiro ikintu mwebwe mwibaza co bagituma izo raporo ziguma zisohoka zivuga ubwicanyi buri mu Burundi n'ikihe ku bwanyu ikintu co bagituma abahinga babinonoseye batanga raporo mwebwe muvuga ko atariyo niki
muri kino gihe ibyaha gatakazi na muntu nibisiye binakoresha kugira basigira amareta nakwagiriza yuko wewe uri kamuhe mu kuhungabanya gatakazi na muntu hanyuma ikabandanya kirungika y'inteko bino byatakuwa amazi hanyuma atabo bagabo n'ibaho nabo bakirinze mu bafate kuko bidahuye n'inyungu z'abantu bakiri ni kimwe ni byananiranye 2015 ushaka gukoreshwa biciye mu by'abateyakazi na muntu kugira bishikwe ko ariko naho rero abarundi baravuze bati twirirwa cyakazi na muntu n'ubutireke tubirabe uko igihe twari mu magoba n'amarusha atagira uko angana hari izo nicyo zose byagiye zirafatwa nta maraporo nk'ayo yabaye igihe haba 2022 yaba 2008 icyenda na gatatu ibyo ntitwabibonye mbega ubu hari abakuru umukuru w'igihugu yatowe mbega ubu yaho abanyagihugu abashikiranganji bagenda kubaka amashuri bakagenda gukora ibikorwa mbega ubu babura amatari bahamagaza kuza kubaka kuza kwegera abanyagihugu niho hageze yuko amaraporo y'agasakisaki rimwe na rimwe ubona ko ashaka guteranya aza aca yiyongera cyane gusiga umuntu ashobora kwibaza ikibazo tubwira by'abahinga by'amatohoza nawe tubona yuko nenarimi agenda afite umurongo yahawe na raporo byoshika.
Martin Nivyabandi umushi kirangaje Burundi ajejwe gateka kazi na muntu murakoze cyane gose ku kanya maduhaye.
Murakoze na
makuru avuga makambi ubu naho duhereye mu gihugu cy'u Rwanda hejo kwa gatatu ushikiranganje rujeje gutahukana impunzi no gukinga ibiza bwaraye buhaye impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama mashure n'ibibuga byo gukiniramwo ivyo vyose byubatswe mu buryo bwa kijambere n'amashyamwe impunzi amakungu nka RCR na UNICEF. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yari yagiye gukurikirana ivyo bikorwa.
Abona abana bo mu ikambi y'impunzi z'abarundi imahama bafite imyaka ya gatatu itatu n'itandatu bariko baririmbira ubushikiranganje bujejwe gutahukana impunzi n'ibiza mu Rwanda hamwe n'amashami mpuzamakungu abajejwe kuko babahaye amasomero mashasha akomeye yo kwigiramwo. Geoffrey Ngiruwonsaba Kayonde atwara ishirahamwe mpuzamakungu ADRA mu Rwanda byitaho indero imahama aratubwira amashure yubatswe ingenangana.
Abanyeshuri bagomba kuba bari muri ECD hose muri iyi nkambi ni 5211. Ubu ngubu ibi byumba byubatswe bitandatu mwabonye hariya n'ibi bibiri twafashijwe na leta. Ambasade y'Ubuyapani yakira abana 880. Bivuze ko hasigaye 4331 bakigira muri za shitingi za plastiki. Icyifuzo nuko bose babona ibyumba nk'ibi ngibi.
Naho abana basigaye bigira mu mahema bakiri benshi, abarimu bobo barashima ko hari igice kimwe kironsaho cigira batazovigwa n'imvura. Yamara barafise n'ibindi basaba kugira ngo barangure akazi kabo neza.
Tubaza biratugora nyine, turakenera nk'amahugurwa ku rurimi rw'ikinyarwanda cyane cyane.
Twebwe no kuvuga agahembo turonka duhemba utuntu dukeya dukenyene dutafashe 300 mu gitondo n'300 ku mugoroba n'amahera make. Ubwo nyene twasaba ko ahubwo hari cyo mwodufasha kuko ibikorwa dukora birarenze. Turakora gusa tunezerwa ko dukora ibikorwa biteza imbere igihugu.
Irwane y'amashure barashikirijwe kandi n'ibibuga by'umupira w'amaguru hamwe n'ahandi ho gukinira. Zimwe mu mpunzi cyane cyane abakenyezi bavuga ko iyo ngabire izotuma urwaruka rudasubira guta umwanya mu biyobyabwenge.
Abana bahora biyerereza, abana ugasanga bagiye inyuma y'inkambi, abana bamwe bamwe ugasanga handutseho n'ingeso mbi zo kwiba. Ariko ubu ko baronsaho bazaza barakinira, turumva ko ari nyinshi kuri twebwe.
Userukira impunzi Pasteur Jean Bosco kwibishatse arashima iyo ngabire bahawe.
Ni igikorwa cyiza dushima kuko abana bazoronka ahantu bashobora kuba bari hamwe bahurira bagaterama bagakina mbega mu rungano rwabo uko bangana kose. Mu bana dufise ntibihagije, ariko turashima ku byo turiko turaronka. Kumbure n'ibindi bizoze n'ubundi tugira dusaba ubuvugizi kugira ngo nk'uko byabereye muri mahama ya kabiri n'amahama ya mbere bose urakatugira gucyo n'amahama ya gatatu mbega ahantu hose.
Umushikiranganje aje ryo gutahukana impunzi no gukinga ibiza mu Rwanda umufasoni Jean d'Arc de Bonheur avuga ko abana bose babwirizwa guhabwa ibikwiye kugira ngo bakure neza naho boba ari impunzi. Yemeza ko umugambi ubandanya gushika amashuri yubatswe mu mahema akuweho.
Abana babo babona ahantu bisanzurira, bakabona aho bidagadurira, bakabona aho barererwa neza, bagatangira nabo kwitabwaho nk'uko mubizi mu Rwanda dufite gahunda ya irerero ry'abana guhera ku myaka 2 kugera kuri 6. Bityo rero no mu mpunzi tuhashyira iyo gahunda kugira ngo nabo babe bakura neza kuko nabo n'abana b'isi n'abantu ni kiremwa muntu tugomba kwitaho mu by'ukuri. Kugeza ubu murabona haraho bubatse ibyumba by'irerero ry'abana bato byumba bigera ku 8, ariko hari naho kwidagadurira hari imikino itandukanye, bikaba rero byaratwaye amafaranga agera kuri 250,000 z'amanyarwanda.
mwabyumvise ko ari gahunda ikomeza UNICEF mwumvise ko ifitiye proje yo gukomeza kubaka ntabwo bihagarariye ahangaha.
Ikambi y'impunzi y'imahama iri mu buseruko bw'u Rwanda irimo impunzi z'abarundi zirenga gato 1,058. Igice kinini cyabo kigizwe n'abana bafise imyaka yo kwiga hamwe n'abakiri bato. Pierre Claver Niyonkuru, imahama ku bw'ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru, na wewe urakenuye tukiri mu gisata c'impunzi nyuma yaho komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Congo itanguye igikorwa co kujana mu makambi ya Murongwe. Impunzi z'abarundi zari zimaze amezi 8 imikambi y'agategekanyo ya Kavimvira iri mu territoire ya Uvira intara ya Kivu y'amajefo. Izi mpunzi zisaba ko ishami rya ONU ribitaho RCR ryoshira abana babo ku ishure ndetse bakanavuzwa neza. Ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo, aho abavuze bagarutse ku buzima bubi babayemo.
Turashimye yuko dusitse ngaha bayi ahantu hagugaranye. Turanezewe yuko dusitse ahantu twotemberera twokorera umugambi, gusa ntibaraduha ibintu nyene bishobora kudufasha.
Ubuzima niteze ngaha niteza yuko ivyo ingorane nahuye nazo mu Kavimvira yuko ngaha tutosubira guhura nazo. Ica mbere nosaba yuko abana banje bo kwiga. Ca kabiri nkasaba yuko noronka aho nicara nkaronka ahomba. Ibindi bikagira ko bukeye buke abana bakaronka ico baza barafungura.
Ubuzima twari twayemo mu Kavimvira n'ubuzima butari bworoshe cyane. Ubuzima bwari buzima bubi kugira ngo turonke kidufasha hanini twayikorera garantia tukaca mu mabuye tukora umucanga. Bwari ubuzima butoroshe ariko ubuzima twiteze ngaha nibatwara ubuzima butoza busa n'ubwo twarimo. Ca mbere twipfuza ko tworonka aho twoba. Ca kabiri tukipfuza ko abana bacu bokwiga. Ca gatatu tukipfuza ko tworonka ikidufasha kugira ngo tubeho neza tugire amagara meza. Ica kane ndetse tukaronka naho twokwivuriza tukankoma dufasha kugira ngo tugire ubuzima bwiza.
Ubuzima niteze ngaha ntabwo mbona kubera nashitse nziga ko nzoshika nduhuka. None nsanze hari ikibazo cy'amazi. Amazi niyo duhangayikishije cyane nk'ubu kuva dushika turonka ibidi imwe yo kurondera uko tujya muga ntituronka yo twoga cyangwa ngo turonka yo tumesutse impunzu z'abana. Impunzu abana baje badahuhamo basubiramo zatunukiye ko isabune ntituraronka isabune. Ubu nyine turi mu buzima bubi kubera turahamenyera ngo tumenye iyo tuvoma tumenye iyo turondera amasabune. Icyo nakongera ko nuko mbona umenga ibintu byo gufungura nabyo nyine biraduhangayisha kuko ntabyo dufise kubisanzwe. Nk'amanjegeri bankaje bampaye nditayindwi ariko amanjegeri bampaye nayo iminsi ibiri yonyine kandi banyandikiye ko bampaye indya zindwi yose. None zizoma zindwi mwabo bana bose fite. Ibijyanye n'indya nuko mbona umenga bokongera ko canke bakadusohora natwe nk'uko basohoye abandi tukaza turisumira.
Ubuzima cyemo nakora maniteze ngaha nuko nironka aho mba cyane nande kibutigo kigira kabiri nuko tworonka ivuriro ngaha nyine hafi ngaha nyine mu nkambi bose ngaho ko ivuriro ryo ngaha riri hantu kure cyane rwose bitatorohereza. Ikindi nacyo nuko nosa ko tworonka isoko iri hafi nyine mu nkambi. Ikindi kandi nuko ndasaba nuko tworonka abana bakaje ku ishuri hakiri kare ko bafasha siko abana baje ku ishuri. Kandi ikindi nasaba nuko tworonka ikidufashe kugira ngo turekure twuhinde ubuzima bwacu tubayemo ko tutayora mu zote ko tari kumuni katrazi mu kabindiye imicanga yatwishye amagavi yatwishye ngo yaraboze ya turo higina twebwe turonke aho tuba twenke naho tuza turalima turimira abana nti bafungwe cyangwa kidufashe ariko badufashe cyane gose.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu.
Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kwa mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukanya akadisho ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha bijya bije biranuga nuga kwa rivyo
eka nibihu
ngo nibihu akanira vyisomeye
eh ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo
sivyo
nivyo
eka sivyo
eh dupinge eh dupinge utangike
eh mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabeshutse bihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Ubuyobozi bw'ishure kaminuza y'inderabigisha NS mu gihugu c'u Burundi urategekanya kongereza ibigo vy'iyo kaminuza mu ntara zo hagati mu gihugu nk'uko biri mu mugambi wa leta. Urwandiko umuyobozi aherutse gusohora ruriko ruraca ku mbuga ngurukana bumenyi ruravuga rero ko hari abanyeshure bo mu mwaka wa mbere bazokwigayo guhera uno mwaka buca utangura. Harabibaza rero nimba koko ico kigo carahejeje gutunganywa ku buryo gishobora kwakira abanyeshure. Hari nabiyumvira ko hazo kwigayo imvukira za Rumonge gusa. Mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse yacishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi yongera araducukumburira ukuri kuri muri iyo nkuru.
Mu rwandiko ubuyobozi bukuru bw'ishure kaminuza y'inderabigisha NS bwasohoye kuri uyu wa kabiri busaba abanyeshure bazotangura mu mwaka wa mbere wo mu gisata ca genie electrique kwitegura kuzokwigira mu kigo mugara ciyo kaminuza kiri mu ntara ya Rumonge. Muri ugo rwandiko biratomoye neza ko bazoja kwigirayo muri uyu mwaka w'ishure w'2018 ushira w'2019. Mu bamaze gusoma urwandiko ku mbuga ngurukana bumenyi harabagize icyo baruvuga ko. Dusome bamwe muri bo tutarinze kuvuga amazina kuko tutavuganye nabo. Duhere kuri uyu agira ati: iyo campus ni kuva ryari gada? Uyu nawe abaza ati: hazokwigira yabo mu Rumonge gusa canke ari uburaro? Tubandanye n'uyu avuga ati: mbe burya hazoboneka abigisha bama bagiye kwigisha mu Rumonge bakagaruka no kwigisha hano mu gisagara? Uyu nawe asa n'umwishura yitwengera ati: hahaha emwe, ryabarabara rija mu Rumonge rizoheza mu nzira abo bigisha batarashika yo ndakurahiye. Tugarukirize kuri uyu avuga ati: reka tubirabe iyo bitera bigana. Aha rero ijwi rya Amerika ryarondeye umuyobozi mukuru w'ishure kaminuza y'inderabigisha NS Nusura Hassan kugira ngo atange umuco w'itunganywa ry'iyo kaminuza. Yishuye ku murongo wa telefone ko ata makuru yo bitanga ko kuko bikiri mu nteguro. Ivyo bikabuko mu gihe uyu mwaka w'ishure bitegekanijwe ko uzotangura ku wa mbere w'indwiza bucitangura. Abanyeshure bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko ata makuru babifise ko uretse ugo rwandiko basomaho rumanitse mu nyubakwa z'iyo kaminuza. Uko biri kose, umushikiranganji w'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi Gaspard Banyankimbona avuga ko bakirindiriye amakuru ava mu gisata gikurikirana ibijanye n'itanguzwa ry'inyigisho zo hagati mu ntara.
Ngaha tugira Imana turafise urwego turabira ko ibisabwa bikwiye kugira ngo igisata ikicanke kiriya cimurirwa handi. Ubwo rwego nabwo ni Commission Nationale de l'Enseignement Supérieur. Igihe cyose izoduha avi yuko ibisabwa bikwije donc ibisabwa n'amategeko bikwiye kugira ngo muri ako karere hatangurizwe mu inyigisho za kaminuza, nta nkeka tuzobirekura. Mugabo hari ibisabwa bitarakwira aho murumba yuko tutodotangura uruhusha rw'uko biba. Aho rero cyure kaminuza ndazi yuko byabisabye yarabisabye muri Commission Nationale de l'Enseignement Supérieur. Umunsi iyo Commission Nationale yaduhaye avi tuzoyiga hanyuma tubirekure, irango tumaze kubirekura niho bizoba byoroshye cyane kumenya yuko ibisabwa bikwiye cyangwa bidakwiye.
Umushikiranganji Gaspard Banyankimbona amenyesha kandi ko ukongereza ibigo bya kaminuza bisanzwe biri mu mugambi. Aha rero uretse ikigo kimwe kiri mu ntara ya Gitega cha kaminuza y'u Burundi hamwe n'ibiri mu nteguro yo gutunganywa mu ntara ya Bubanza hamwe na Cankuzo, nta kindi kigo cha kaminuza ya leta kirashigwa hagati mu gihugu. Ibujumbura Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakinwe no kuri we duce dusozere kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Tuti bakunze mariko muracumviriza tubakengurukire bivuye ku mutima twongera tubipfuriza kwandanya mururanirwa mu vyanyu no mu banyu. Diane Nahazwe, Ingenieur Najwan, hamwe na Innocent Kimenyi, twari dufatikanije muri kino kiganiro iwanyu mu ntara tubatumire mu biganiro byacu biri imbere. Muri byo harimo ikiganiro muri Isanga muzakurikira saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Igihe c'isaha 12 turaza kwashikiriza amakuru avugwa mu Burundi. Igihe c'isaha 1 naco n'igice tuce turashikiriza amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Mubandanye muryoherwa n'urutonde rw'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye aho muriherere ye kandi mubandanye no kuja ku mbuga zacu zitandukanye abawe zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com canke vewa radio yacu aho ni kuri Facebook. Mugire umunsi mwiza mubanye no muvyanyu.